hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigi kuwashikiliza vigano ya vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru we estatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Milioneza nshuti mwese na mwe wakunze biradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi twatumiye umwe mu Barundi yafashe umugambi wo gushinga ishyirahamwe bise POA Superma POA no kuvuga Progression of Africa. Hari mu mezi yatanaheze igihe yabarongoye iryo shyirahamwe batanguza ibikorwa byo kwimbura imicungwe yo mu bwoko bwa mandarine intumbero nyamukuru nk'uko bavyivugiye icyo gihe kwari uguha akaryo abanyagihugu ko gufungura ibifungurwa ngirakamaro ku biciro bidahenda. Icyo gihe baratubwiye ko bari bafise umugambi wo gushinga ibibanza byinshi mu bihugu no mu bisagara bitandukanye muri Afrika kugira ngo abaguzi b'ico kidandazwa bashobore kubibona kukibona badacumukuye ngo barinde gufata ingendo ndende. Amezi atanu inyuma yaho batangarije umugambi twifuje kuvugana n'umukuru w'iryo shirahamwe POA Suprema yitwa Kinga Benefice ni sumba vyose kugira ngo atubwire ibimaze kurangurwa. Inkuru iteye igomwe nuko muri uyo mugambi batanguriye mu bihugu byo muri Afrika birimo Burundi na Tanzania bamaze guha akazi urwaruka ruharugwa mu bihumbi. Ntarinze kubatesha akanya rero reka duhe ikaze umukuru iryo shyirahamwe Kinga Benefice ni sumba vyose niwe CEO w'iyo sosiyete yitwa POA Suprema ari mu leta ya New Mexico muri Amerika. Muri aho Kinga Benefice ni sumba vyose.
Jewe ndi ngaha murakoze kumpa akanya nashima cyane cyane sinzi ko munyumva neza ngaha ku ruhande rw'iwanyu.
Turakumva neza.
Ego murakoze kumpa akanya kuri iki kibuga cy'ikiganiro cyanyu.
Ego mutwibutse ibihugu muri ko murakorera mu mugambi wanyu kuyimbura imicungwe mu bwoko bwa mandarine. Ibihugu muri ko murakorera mu cyane cyane n'ibi.
Mu bihugu byose duhadukora mu bihugu bya East Africa. East Africa ndibaza ku sinzi mukundo federasiyo ya East Africa ndimukundo ivuga mu Kirundi
ni Afrika yo mu buseruko mu karere ka Afrika yo mu buseruko.
Ego murakoze. Duhadukora mu Burundi, muri Tanzania, muri Congo, mu bisanzwe no muri ntuze Kenya no mu Rwanda. Turiko turaexpanda muga mu bintu byose duhadukora n'ibyo bihugu duhadukoramwo muri sekte ya ntuze ya agro muri mandarine n'umucungwe mu musanzwe.
Haraheza amezi atanu mutangaje uyu mugambi aha kuri radio Ijwi rya Amerika ibikorwa byanyu bigeze.
Ibikorwa cyane cyane isizoni y'intuzenye y'ibikorwa byacu isa yaraheze bisanzwe ubu hatugira population uwo mwaka uza duhatura bakaheze mu meza tatu aricho bavuga muri quarter ya kabiri muri business bwo mwanya twarakoze ibintu bihambaye bivanye n'intozeye nibikorwa tushobora gukora mu mwanya mutoyi ndibaza mu bibazo za kubaza ngaho imbere byinshi biza kwishurwa mu bikorwa byose byo twakoze muri ayo mezi atatu muga dusuye ku kibazo wabajije ngaho isizoni cyangwa umwanya w'ibikorwa uza waraheze ubu hadupanga uwo mwaka uza
uyu mwaka wagenze gute kurima no kwimbura
umwaka mu bisanzwe byagiye twavuga umwimbu twaronse wari mutoye bivanye n'intozeye n'abafeniseri twari dufise uwo mwaka haguye imvura nkeyi cyane nk'uko bitakwiye kuba rero umwimbu twarawuronse muga abafeniseri bavuga batwarirumva nyine ko umwimbu wari kuba ugwiye hari imyaka imwe umwimbu uba wuzuye cyane mubwo ikibazo dufise twagize cyane cyane ni kubera imvura itabayeho rero byose twavuga ko byagiye neza mubwo umwimbu wari mukeye cyane mubwo byose twarashoboye kubikora twararabye umuntu ukuntu twofashanya muri mwaka igihe
mutubwire bimwe mu bintu bihambaye cyane rwose mwashoboye gushika ko guha akazi urwaruka akazi urwaruka mwahaye akazi muri uyu mugambi wanyu rungarike
so munhuze urwaruka twahaye akazi urumva muri ayo meza tatu twahaye ibihumbi amajana bivanye n'ibihugu twari ko turakoramo ntitwovuga ngo ninhuzeye nitwovuga ko ubuzi bwahawe muntuze mu bihugu Burundi nk'akarore Burundi cyangwa Tanzania gusa twararabye ibihugu byo hirya no hirya bya East Africa mu bisanzwe nka kuri kwa DRC muri ntuzeye muri Kenya no muri no mu Burundi na Tanzania mu bisanzwe no mu Rwanda twebwe bibanye na department ya HIU wacu ijejwe kuraba abakozi twararabye reka dukore ikintu cyose turabe kugira ngo iproduit zose tukura burumonge Tanzania n'impunze na East Africa kugira ngo zikwize urumva zikwire hose iproduit zacu mu bisanzwe hakurya kwa mandarine cyangwa amantozeye ama orange yashoboye kugenda mu ntozeye muri East Africa hose mu bisanzwe twavuga ko urumva muri ayo mezi yari urumva n'ibintu byari bigoye cyane cyane kuba twararonse abo bakozi bose kubera aho uca wumva ibintu bijyanye na logistic hari igihe bitagenda neza mbwa byose twarabishyize ku rutonde turabitondeka turabishobora muri ayo mezi atatu aheze
mufise igitigiri cy'abakozi mwashoboye guha akazi cyane cyane bo mu rwaruka
bo mu rwaruka mu bisanzwe urumva nyine bo mu rwaruka twavuga n'intoze ni hagati na hagati kubera hariho abantu bakuze twari dufise bari bacankanye urumva mu rwaruka twavuga n'intoze ni hafi uvuga n'intoze ni 50 uvuga n'intoze ni 50 uvuga n'ibihumbi 50 ngaho byari biri kubera kora muri hozeye muri uwo mugwi wo gufasha intoze wo gufasha izo amandelin kumanugwa zigupakigwa zitwagwa hirya no hirya mu bihugu bitandukanye nakoze
muravuze ugaruka rushika ibihumbi 50 abakozi bose bihangana iki mwahaye akazi
shira mu kibazo
muravuze ugaruka rushika ibihumbi 50 abakozi babakorera muri ayo muri iryo shyirahamwe bose bangana iki
bivana ni icyo kibazo cyubagije ni cyiza bivana ni season ni to bivana ni season turiko turiko twimirije kwinjiramo yije season 20 demo iyo yemeze yaheze yari season ko vuga ya mbere
season ushaka kuvuga igihe cirima
ego murakoze ego kuni kwene rero ni kuvuga bibanye na position yariho urumva yuguruwe irimiyene urumva tuca turondera abantu bafise intoze bafise izo capability zo kushora ku gukora muri izo position kuni kwere ndo bivuga ngaho cyane cyane
turetse kimwe mu imwe mu ngwane mwavuze imvura baye nke cyane gose hari izindi ntambamye ishyirahamwe yanyu yoba yarabonye muri uyu mugambi
ego bibanye n'intuzeye n'amezi mukuko byariko bira amezi yagoma ibikorwa byagoma byigena ama operation kuri ku masite yatandukanye imvura yaciza inyuma kandi murabizi ko bivanye n'intuzeye abarumva tuvuga itangurira goye niko ndavuga itangurira goye turavye intoze ibintu bijanye na logistike muko twabipanze department ya logistike kovuga ko byari bigoye kubera ca mbere na mbere intoze yama partnership abantu twashobora gukora collaboration abantu batwaze intoze yamafuso abantu batwaze intoze yamagari matomato urumva byose twaricaye ku meza turagira negotiation zitandukanye kugira ngo ibikorwa bigende ku murongo hama murabizi ko amabarabara yo muri Afurika menshi atameze neza muri ababyirya barabara yigenda hajya ku ruhande rwa Tanganyika mu Burundi hajya ahantu ntihameze neza cyane cyane kandi twaragize ingorane zitari zikeyi bivanye n'inkuzeye n'ibarabara mu kozi meze kandi n'imyanya urumva imyanya mukuru yagumye igenda ni kwene intozeye umwanya twaguma tushya ku rutonde
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Kinga Benefice ni sumba vyose ni CEO ni umukuru w'ishyirahamwe POA Suprema riko rirateza imbere igiterwa cy'imicungwe mu bwoko bwa mandarine mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika turi kumwe n'umunywanyi wacu twagira Yezu Marcel afite icashikiriza Marcel murakomeye
yego murakomeye Frederic nange nda mahoro mu Kigali mu Rwanda
ni byiza cyane gose
ndashaka kubaza umutumire wacu igisata cy'uburimi muri iyi minsi isanga gisanzwe gihanzwe amaso n'isi yose muri rusange kuko bya Buraya n'ubu bya Amerika cyane cyane wenda Amerika ya ruguru kuko Amerika y'epfo wenda aho bakunze guhinga ariko usanga biriya bihugu ndetse no mu Barabu bameze nk'abatunzwe na Afurika ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi none ndashaka kubaza umutumirwa ko mu maze igihe gito yamutanguye mandarini mwatangiye kweza mu gucururiza kuri iyo soko ni isoko ry'imbere mu gihugu ni ku isoko mpuzamakungu ni kuri iyo soko kibaye ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri mwavuze ko nabonye kuri poste ya Facebook banditse ko mwahaye urubyiruko cyangwa se urwaruka rw'abarundi n'abatanzaniya akazi ku rubyiruko rwinshi ku rwaruka rwinshi none iri shyirahamwe ryanyu ishyirahamwe ry'imbere mu gihugu ni ishyirahamwe rihuriweho n'ibyo bihugu byombi uko ari bibiri ni ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiye mu rwaruka rufite uburyo no mu masoko no hino ni ishyirahamwe rishingiye ku ki icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma igifata cy'uburimi nk'uko nabigarutseho gisa nk'igifite ibibazo cyane kubera ko ubutaka bwacu bitewe n'ihumana ry'ikirere bigenda bihindagura ikirere kigahindagurika ugasanga turagira ingorane ubu ngubu turi mu kwezi kw'icyenda mu Rwanda twakaba dufite imvura ariko izuba riraba ari ryinshi imvura yari nagiye ikagwa nabi guhangana mute n'iduhindagurika ibihe ku buryo mutabasha kwisanga mwaguye mu gihombo efereti irabafasha muri rwariza ku giti cyanyu bigenda bite nitwe tubazo dutatu na rekise kugira ngo turusheho kugira ikiyago cyiza
urakoze Marcel utubazo twiza amashyirahamwe Benefice ni sumba byose nka shoye kumva ibyazo byose
byari ko birakatika
na ashaka kumenya isoko ryanyu aho muzohora mushora izo mandarine ico ni kibazo ca mbere tuga kwijamba
isoko bibanye ni isoko bibana ni bibanye ni gihugu dukoramwo twebwe duhaye tuzoshinga canke urumva tuza twarashinze intuzeye hantu kuri koto bihitwa kuri koto mu Burundi ku bantu batabize aho hantu urumva ni Bujumbura ni Bujumbura rero urumva tuzoza tuzoshinge muri ntuze ko bwa urumva muri iyo myaka ibiri tuzoshinga intuzeye supermarché kugira ngo ibi byamwe byacu bimwe bimwe abyishi cyangwa mu proletariat kanye azoza araza ashika ngaho o ashoko ngaho mu bisanzwe urakoze
ikibazo cha kabiri yabaje Marcel yabaje niba urwaruka mwavuze ko mwahaye akazi urwaruka iryo shyamwe ryanyu rikorera mu gihugu hagati mu bihugu rifite icicaro hehe ishyirahamwe ryanyu riri rifite icicaro hehe ni muri Amerika ni muri Afrika mwavuze ko muhakazi urwaruka rwo muri Afrika ibihugu mukoreramwo Marcel ashaka kumenya ivyo bihugu ivyarivyo
isaiti itwovuga stage ya mbere twovuga iri ngaha muri Ntozeyo California iri muri California San Diego muri America stage ya kabiri isaiti ya kabiri mu isanzwe iri Bujumbura aho ni hene urumva turi ko turakora Ntozeye ibintu byose bijyanye na logistics canke ama department yose yahaye afashanya
kuni kwenye vipanzo makosa. Ego me yabaje kini kiwazo chaga tatu asha kumenya ko mwiki gihe mwafashi yomigambi yukulima michungwe mugo kwa mandarina muhanga na gute nibindi bibazo bitabava ko aho akaba yavuze ihinda gulikajibi
inho zei season ya mandarine muko abafuneseri bakunda ku abafuneseri tukunda gukora na muri mbyo bihugu ngaho bya East Africa ukumwanga umwanga urikura umwanga gumuze ni hene ama mandarine yakunda kuba ari tayari so urumva turindira ko umwanga uza gatoyi urya bijya bihe imvure itarikiragwa cyane tuca tu urumva tuca dukora ibintu byose dupanga abakozi dupange ntoze dupange igari cyangwa ntoze y'amafuso atandukanye kugira ngo yabe yari tayari imwe ifuso ibiri kiragenda
uri kuravuga ifuso uri kuvuga ku bantu batabizi ni namakamyo nibiki
ego namakamyo ego
atwara imizigo
ego urumva tuba turiko turapanga kugira ngo intoze kamyo cyangwa ifuso intoze amagari turiko turakoresha transportation turiko turakoresha zigende ku mwanya kubera turiko turiruka n'intuzeye na kirima rikirahinduka urabizi ko mandarine zifise igishishwa kitakomeye kitakomeye so ntikimeze neza kitameze neza urumva turiko turiruka n'ibihe rero intuze dushaka ko imandarine cyangwa izo producer two twatwara zishike ku mwanya ku bantu zeye ku bakiriya b'iwacu mu bihugu bitandukanye ngaho
muratekanya no kugira kuvomera bimwe bita irrigation mu gifaransa
mu bisanzwe muri umwanya cyangwa muri umwaka ntitwabikurikiranye cyane twabisize mu maboko y'abafinisteri rero ntuzeye muri uwo mwaka muri iyo myaka itatu iza turiko turapanga misiyo yo kuzokorana n'abantu zeye n'abadagi kugira ngo tuzoshobore kumanuka muri izo sati zitandukanye muri East Africa kugira ngo dutangure kuraba intuze imyonga canke amazi yava mu kuzimu kugira ngo tuyakwere muri intuze muri izo sati zitandukanye.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Desire Nshimirimana, muraho. Désiré, m'as-tu convaincu?
Ego ndabumva neza cyane, gatano kuri gatano.
Ego duba ku jambo kibazo cy'imbiro turi kumwe n'umushantahe benefice n'isumba byose azwi ku izina Kinga. Tuko tuvuga ku byerekeye imigambi yabo iburimi. Duga ku jambo.
Twumvise ko barangura imicungo iri mu bwoko bwa mandarine. Nagire ndamubaza ati none bagura ku kiro bagura bayirangura gute nk'umuntu yashoboye kuyironka kwajya kuri kotebu tuhazi turaha i Burundi. Hama ikindi kibazo nacyo mbe ko ari ishyirahamwe ryahaye akazi abantu ibihumbi, nagire mbaza ryahaye abize n'abaryahaye abize gusa batize ntibashobora kuronka y'akazi, barahejeje kurokirita abakozi cyane baracyakira. Byogenda gute ugira umuntu amenye ibyabo ukuntu bipanze, umuntu adabe ko umuntu yoronka kubaho?
Kinga nisumba byose tuga ku ijambo ku bibazo bya Desire Shimimana.
Ku kibazo cya mbere mwatubajije ko tugurisha ku kilo cyangwa nkoze ku izindi metric. Mu bisanzwe tugurisha ku kilo. Hama kibazo cya kabiri watubajije ko
duga ku ijambo.
Ku kibazo mwatubajije cya kabiri ko turiko turacyakora isizoni iza yaraheze, muga intuze uwo mwaka uza turiko turapanga turiko turapanga umwaka wa uri kuraza. Rero nimba ushaka kuzoba muri abo bantu, ndibaza ko hariho informasiyo tuza gutanga ngaha kuri iki kibuga, baraza kushobora kudufasha kugira ngo intuze izo informasiyo muzoshobore kuzironka, kugira ngo turonke informasiyo z'iwanyu namwe tubashiremwo mu bantu bazokora muri iyo season iza. Nicyo gihe kiza
ni byiza cyane rwose. Reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika ruhamya Ali Jalil Raymond, muratwumva?
Yego ndabumva.
Muri higa Raymond
amakuru ndi mu Rwanda Kigali mu murenge wa Kinyinya.
Byiza, duga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Ngenda kugira ngo mbaze umutumirwa ikibazo cya mbere kiragira kiti ese izo mandarena ni zino ziba zibanguriye? Twe twita ngo ni ibiti mu Rwanda, tubyita ngo ni ibiti bibanguriye bitanga umusaruro mwinshi. Ese ni ibiti bibanguriye cyangwa ntabwo bibanguriye? Ikindi cya kabiri, ese hano mu Rwanda hari udusimba bita utumatiri, ese bagikemura gute kugira ngo izo mandarena zabo zitarwara udusimba zikaba zakwangirika kuko nta musaruro ugaragara? Babigenza gute kugira ngo natwe tubyumvireho, nawe n'umunyarwanda ushobora kuba afite igiti kugira ngo nawe yaba yabikemura abone umuti w'imororero kugira ngo nawe abone umusaruro?
Raymond ndabasabe musubire mu kibazo cya mbere nticyari gitomo neza.
Urabona ibiti bibanguriye bitanga umusaruro?
Ego duga ku ijambo.
Ese nabo bafite ibiti bibanguriye? Mu byo bafite nabo bafite ibiti bibanguriye bitanga umusaruro cyangwa ni ibiti bya kera bitabanguriye green na se?
Kinga mwumvise ibibazo. Ikibazo cya mbere ni ukumenya niba ibiti mukoresha by'izo mandarine ari ibiti bisanzwe cyanke ari ibiti byimbura byinshi.
Icyo kibazo ubajije bivana n'intuzeye n'imvura muko yaguye. Muga mu bisanzwe ibiti nk'uko twebwe twarakoze ikintu cyitwa survey, turagenda kuri buri murima wose turabaza ibibazo. Mu mirima yose twagiyemo twarabonye ku biti byose bigira umusaruro mwiza cyane cyane.
ku kibazo cha kabiri mwamufise ukuntu mukingira ivyo bitegwa vyanyu kugira ngo ibikoko ntibirye
ino ico kibazo cyubajije ngaho muri uwo mwaka wa mbere twovuga ko ico ki byaratugoye ari cyo gituma mpambo ndavuze muri ivyo bibazo bibaze kubaje mu kibazo kiheze cyabajijwe kuntuzeye kumwimbo twaronse twovuga umwimbo twaronse urumva wari mwiza muga urumva ntitwari kwifuza ko wari gusumbaho twawugejeje rero gukingira intuzeye mandarine byaratugoye gatoyi muga twarakoreshe twarashoboye gukorana na ntuzeye n'abafoneseri turatora turagira byose byo bishoboka kugira ngo dukingire intuzeye dukingire amamandarine kubera hariho utuntuzeye sinzi mu kuba twitwa udusaza batwitwa mu cyongereza fruit flies udusaza dukunda intuzeye amamandarine mu bisanzwe dukunda kuza tukatangura kurya buke buke ugasanga amandarine zirononekaye nawe urabizi amandarine yuguruye cyangwa ikintu kibaye kuri intuzeye kugishishwa mandarine iba yapfuye mu bisanzwe iba yononekaye mu bisanzwe rero urumva yari twovuga yari ikintuzeye yari ikibazo twaciyemwo twarashoboye ibintu byose bishoboka kugira ngo dukingira mbibaza ko muri uwo mwaka uza nyene nshuko turapanga wuze imbere turafise intuzeye system tuzoshiraho kugira ngo intuzeye umwimbo
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na ingenieur Emmanuel Didas Kiganahe muraho murakomeye Emmanuel Didas Kiganahe muraho
yego niko ndabumva
ni byiza cyane rwose muherereye hehe mu Burundi ane vyiza cyane rwose duga ku ijambo kibazo cy'imvira
yego kibazo cy'ise wese ko agushima kubera ko uwo mugambi ari mwiza wo kurima ibyo byamwa urashaka kubaza mbega none ibyo byamwa amaze kurima bikera abafite icyo kabisoremo abishoremo ku buryo bidashobora guca bipfa mu gihe byamwa ari byinshi
murakoze Emmanuel Didas Kiganahe duga ku ijambo Kinga yego me ndeka guhinyishu
muko twebwe tugira ikintu zeye urabona twari cyane cyane na ni na logistic mu department ya logistic cyane kibazo bijyanye n'intuzi ni department ya logistic twari cyaye turaraba cyane cyane mandarine ituyamuye ifise intuzi igihe kimeze gute urumva kugira ngo itangure kumererwa nabi cyane cyane cyangwa guhinduka urabizi ko klima iyo ngaho muri Afurika itameze ishushe kandi ibintu bisha binyaruka rero twebwo urumva twarashizemo umuntu uze mu bitenga sinzi ko mubizi ngaho cyane cyane amateye amamandarine twayasize mu bitenga yandi nayo twayasize umuntu uze mu maboxi menshi cyane cyane twayasize mu maboxi ku mamandarine yagenda kure na kure twayasize mu maboxi dushyiramo n'intuzeye n'intuzeye n'ibintu bimugoma kumera nk'ibyatsi turabisasa mu ntuze mu iboxi rumva mu gikarato tuca turimo mamandarine kugira ngo amerwe na neza cyane cyane kandi twabikora ku mwanya kubera twamenya ko ikiringo cy'inkuze cy'imandarine kinyaruka canke mandarine ikunda kononekara murakoze
murakoze reka duhe n'ijambo kandi Frederic Salpongo umureyo w'iburega muraho
Ijwi rya Amerika
turaho turakomeye nawe uraho
natwe aha mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Rurindo umurenge wa Burega turashima imiteka
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Kinga
namwumvise umutumire wacu reka tumanze tumushimire
yego
kuko ikintu cya mbere cyatumye ntanga nimero zanjye ngo ntange igitekerezo nuko numvishe ko uwo mushinga uretse kuba ari umushinga mugari wafasha n'urubyiruko mukuru w'akazi rwaruka nk'uko mu Kirundi babivuga icyumviro cyangwa igitekerezo nari mfite nagira ngo mubaze ese babona nibuze ngo ahantu hose muri Afurika igihingwa cya mandarine cyahera cyangwa ni mu duce baba barahisemo ese iyo bagiye guhitamo nk'uduce babikoreramo bagendera kuki hari abahanga baba bafite bagenda bakabipima bakabisuzuma bakabereka kuko abantu cyahera kuko ni igihingwa niyo uriyo bumva ko ari igihingwa kiryoshye buri wese akwiye no kuba yahingiriwe atari no kubikorera umushinga.
Ikibazo cyiza ndeka Kinga benefisi agiri cha kubwiye umushinga nkahe Frederic Salpongo umurego wiburega abajeniba imbere yuko mufata igingo ku lima ico gitegwa muhigo bitandukanye mwihweje niba ico kigiterwa kishobora kuhamera ikintu murafite abahinga babanza gutohoza
twebwe igihe twebwe twatangura canke igihe twebwe twakora intozeye ikintu citwa survey twaragiye turakorana n'abantu zeyi n'abagronomo twicaranye n'abagronomo turafashanya igikorwa cyo kuraba izo site zitandukanye hama twaciye dutangura ku gupanga ibintu byose tubishyira ku rutonde hama urumva twavuga byose urumva na kaheze urumva niko nabyagiye bakoze.
Murakoze mushe nahe Kinga benefisi ni isumba vyose mwavuze ko umwimbu utabaye nk'uko mwabishaka ivyo kenshi na kenshi muri entrepreneuriat mu bintu bishasha mu bintu abagwiza tunga batanguye kenshi na kenshi imyaka ya mbere canke amezi ya mbere ntaba neza murizeye ko mu bihe bikurikira vyimbura gico gitegwa muzoronka umwimbu ushimishije.
Ico kibazo ni ciza ubajije muri uwo mwaka uza nk'ubu preparation a difficile kiringo ci ayamezi atatu ni byene turiko turicarako turiko turapanga turiko turaraba muko hari ikintu twohindura amakosa twagize ibintu byose urumva muri iyo ntuze muri icyo gihe cy'amezi atatu tugira evaluasiyo y'ibintu byose twica turaba oke amahera yagiye gute urumva byose nk'uko urumva iyo organizasiyo ibikora irasubiramo akaheze kugira ngo irabe hari ikintu cyohinduka muri uwo mwaka uza so ikintu kizohinduka muri uwo mwaka uza twavuga hanini hanini twavuga ko duhaturabaduhatukorana n'impuzeye twavuga duhaturaba intozeye ikirima izo ikirima canke prodiksiyo canke probabilite y'uwo mwaka uza niko turiko turaraba nimba hari ikintu twohindura nka kuri kompani twavuze cyane cyane ko duhaje gukorana n'abadagi afise inkuzeye umugenzi akora mu bintu byijyanye na aquaponics imvi mukunda kuvuga mu ntuze mu kirundi aquaponics ni kuvuga bijejwe n'amazi nko amazi akogwa rumva akogwa yavuye mu ntuzeye mu mwuka rumva nk'iki mashine gikorwa amantuzeye mu mwuka kigahindura intuzeye umwuka kikawuhindura amazi rero ibyo ni nkuze ni sisitemu turiko turaraba tuzozana kugira ngo tufashanye canke izo sisitemu tuzozishyira ahantu hatari intuzeye umwongo ucaho kugira ngo dufashanye kandi bizokata intuzeye ibintu bijyanye n'amahera yazopoteza muri intuzeye mu gushinga amatiyo hirya no hirya urabizi rero kuri sati dufise intuze mwonga tuzoraba dukwega ayo mazi tuyakwega mu mirima muri iyo ntuzeye muri uwo mwaka uza nimba bizokunda naba bidakunda tuzofashanya n'abakomiseri turabe sisitemu zo bakoresha kandi turabe tukorane turabe dufashanye n'intuzeye n'abo bantu nzeye abanyagihugu batandukanye muri iyo ntuzeye muri ibyo bihugu twovuga aba techniques yo niwe ne turi kuturahiga kandi turi kuturana muko pofashanya mu bisanzwe jewe ndomanuka muri East Africa nzunguruke ndabe ndabe nkore evaluation ibintu byose muga muri uwo mwaka je ndizera ko byose bizogenda neza.
Ndabishimiye kimana. Yiza cyangwa se reka duhe ijambo undi muri banyi radio ishu rya Amerika ni itanga Simon muraho.
Neza.
Muri hega Simon.
Simon anda mu maje hepfo mu kare ka kamaje.
Ni byiza cyangwa se murafite kibazo mwafite cyimbiro turi kumwe n'umushya na he benefice. King.
Yego murakoze. Ngira ngo mubaze se kuba bijanye na mandere na bikurikiye numva ko babikoresha babatangira mbere na mbere batangira barihingiraga bari bafite imirima yo guhingamo baba baranguraga izahinzwe ntago yigeze akivugaho ngo twumve neza batangira uko byatangiye hanyuma wenda icyo ngita kimbireho anambwire se gutangira mbere na mbere urabizi by'igishoro biragorana noneho gusohora mu buhinzi nka gutyo usanga bitoroshye igishoro byagenze bite kugira ngo bisange bafite abantu bangana gutyo abantu barenga bavuzemo ko bafitemo urwaruka rurenga nimba ari 2050 nimba ari 50 tubwire kugira ngo bisange aho bagiye kugera kuri urwo rwego bake ikindi wenda ku bijyanye n'imihingire na bino bise bitegere utuyemo bye by'aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba usanga ubutaka bwaho bugize ubutaka bwaho buracyari hasi ku bijyanye n'ifumbire kandi ifumbire tuzi uburyo ihenze cyane mu iki gihe babashije kuyibona bate nimba barihingiraga ubwo nta kintu nsubiza ko bihingiraga arambwira babashije kuyibona bate ku bantu bagitangira ko ya bitoroshye hanyuma anambwire se kuba bakora mu gihe kimwe ikindi bagasa naho bahagaze abona bitari imbogamizi nazo kuko bagira igihe cyo gutegereza ko kandi akari usanga bisa naho ibihe bihinga bisa kugeza igihe cyo gutegereza ko mandere na zera baba bakora icyo gihe kindi bose yavuze abakozi bangana batyo mu gihe zitariho mu gihe zitarera umwere wazo utaragera se baba bakora iki baragumya bagategereza igihe zizongera kwerera se ntago agabona wenda hari ikindi bakora mu gihe zidahari bakaba ari cyo bahugiyeho mu rwego rwo kugumana abakozi bahoraho atubwire noneho ku bijyanye n'abakozi abunda bafite abakozi bahoraho cyangwa bagenda bangaja bijyanye na sezo igezweho.
Murakoze Simon ibibazo nka 4-5 Kinga benefice murashaka mutabwa kwishura icambere icambere yashaka kumenya ukuntu ico cyimviro cyabajemo gute mwari mufise aho murima mwabitanguye gute
ikibazo ico kibazo ni cyiza watu bajije twebwe twara jewe mpinda aba muri iyo mwa ni imyaka i cyacu cyangwa niheze jewe ndamanutse mu gihugu cya Burundi ngenda mu gice ariko nacamwo mu gice cyitwa Rumonge rero turahura n'umuntu uzeye twovuga umumeya sinzi mukundo muwitwa umuntu uzeye umumeya mu bisanzwe
n'umukuru w'igisagara
mukuru w'igisagara turicarana turicara hamwe turavugana ambarira ivumba twicaye ndamubaza ikibazo kijyanye n'intoze n'ibintu bikiru ntoze rumonge ikunze kumenyekana ko avuga ni mandirine n'intoze n'ibintu ze
ibigaze
n'ibintu ze bitandukanye rero twebwe twaciye tubona bitangure kuri ico kintu je nacimbona bizyo kandi kindi kintu jewe ndumvise nuko umwami kazi wo muri hoze ubwongereza yakura umuvinyu canke twovuga intuzeye ijuisi yayikura muzero munge ni hene yayikura yakunda kunwa kandi yari yoshye cyane cyane rero jewe nakindi yumvira reka ntangure gukora population reka ndabe kure genda arabye kure ama rero ntangura kunye uko niko ne byatangura
yabaje nikindi ikibazo kijanye n'ukuntu mushora kugwiza umwimbu murakoresha ifumbire murakoresha ibitabizo
mu bisanzwe twebwe turakora ikintu cyitwa survey cyangwa evaluation y'intozeye ayi ibibu ndakore ko dukorana n'abantu zeye n'abagonomu kandi dukorana n'abagonomu urumva turungi kabagonomu bakagena kuraba bakakoresha intoze utumashini kuraba intozeye gutora intoze ibice by'intozeye by'ibivu ibyo biti biri urumva kugira ngo tumenye intozeye kondisiyo y'intozeye y'ibyo bivu bimeze tumenye kondisiyo y'ibyo bivu uko bimeze twebwe tuca turaba okay isurusi intozeye ikimiko dushobora gukoresha ni yahe twebwe ikimiko nyinshi dukunda kuzikura muri intozeye muri intozeye muri Amerika hari intozeye hariho amabuye twovuga n'amabuye amabuye y'ubwoko dukunda gukoresha tukajirishira mu ntoze mu mamandine canke tukaje dukoresha intozeye imboreye dusanzwe azikorwa ngaho mu Burundi canke zikorwa muri icyo gihugu kubera murabizi ko gukura ibintu byo gukura ibintu hanze biragoye muga mu bisanzwe twebwe dukoresha ibintu by'abantozeye bikoresha intoze imboreye zo muri icyo gihugu canke produce zo muri icyo gihugu canke byose tubishyira mu maboko y'abantu turiko turakorana y'abafuniseri ibene benshi bamenye intoze imirimo yabo intoze masati yabo cyangwa imirimo y'iwabo
ego murakoze nitangasimo kandi afite ibindi bibazo ariko imbere yo kumbaza ibyo bibazo ndakwibutsa ibyo bibazo reka duhe ijambo umunywanyi umusaza Rahma twumva
ndakumva cyane
muri hehe ga umusaza
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu kare ka Gicumbi ngo umurenge wa Bwisigire
ni cyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ndashimira umutumirwa kuko aje kutubwira byinshi byerekeye mandarine kandi ni byiza rwose n'itangazamakuru kuba mu ijambo akatugeza ibyo ngibyo kandi mukaduha n'umwanya tukagira uruhare mu kiganiro ni byiza cyane
turashima ko mugira uruhare mu biganiro byacu
ariko se nkamubaza arabiteganyiriza inka nk'abari mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu kugira ngo yagurisha nige nuko n'ahandi noneho bihagere byoroshye kandi none hatubwiye n'imbogamizi irimo ku buryo n'ubundi we ibyo bitagerwaho kugira ngo batugezeho natwe noneho tubone ko iyo niza rya mandarine natwe bitugereho kandi urabona yuko n'ubundi ubutaka bwa Afurika buratandukanye ese hari aho yera hari aho bikunda hari naho bitakunda bitewe n'ubutaka bwaho hatubwiye
murakoze musaza tuga ku ijambo Kinga Benefisa n'isumba byose
ya kukibazo yabajije cyambere sinacumbise neza mushobora kubisubira
yabaje niba muzokwagura mu gakorera no mu Rwanda mu bisanzwe mu ko mwabitubwiye mu kiganiro giheze murakorera no mu Rwanda cyane murafite umugambi wo gukorera
twebwe mu Rwanda mu bisanzwe urumva nyine turiyo turi ngaho urumu umwaka wa mbere twovuga ko amaproduit ya inkoze amamandarine yacu yarashoboye gushika muri icyo gihugu nk'uko ndabivuze mu bibazo by'umunywanyi umwe yabagije ngaho yabagije ikibazo cya giheze ko inkoze isoko cyangwa isoko twebwe dupanga ibintu byose inkoze turi kutupanga ndashobora kumwishyura ko twebwe mu bisanzwe tuzoshinga intozeye supermarché ngaho mu Rwanda nk'uko twebwe dufise intozeye supermarché muri intozeye kuri Cotebu kuri kotebo Burundi no muri hoze kigoma turafise intuzeye slash itwarashinje cyangwa turuko tupanga intuzeye amuko twagura nabantu zeye nabantu bakoraho gusa ikintu twebwe turiko turashira imbere nkuko twashize imbere muri uwo mwaka niko ama produits cyangwa ino imamandine amamandine n'imicungwe gishobora gushikira abantu zeye abakiriya hose muri East Africa
ni abwe kumasaiti yose yo dukora mu East Africa. Murakoze yabaje nikiri kibazo ari kureka imbere yaho tuhe ijambo wundi munywanyi Innocent Nduwimana muraho murakomeye
bote bakomeye tubashima
murafite kibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo
nikibazo n'icyumviro ko hari gushima yuko bagize iryo terambere bakagira proje yaba mandirena n'imicungwe nagenda mu batekerezo cya mbere nta kuntu ko bagize ko biyumviye bakagira iyo proje ya mandirena n'imicungwe bakagira n'ihinguriro ry'imitobe ya mandirena cyangwa imicungwe kugira natwe abadandaza tuzoze turadandaza nk'amaji yavuye muri iryo proje ngaha twihungurira ngaha iwacu mu Burundi barakwiye kugira nk'ihinguriro bizera kuri mitobe natwe no mu gisagara cya Bujumbura zikadushikira no hagati mu misozi zikadushikira cyane bakagura nyine ayandi mante ayandi ma project nyine wacu abona so fanziye mu rwongo ngo zidushikire urabona ko ari kure cyane bakore imitobe bageze baratuzanira kugira natwe tworoherwe tuzoze tutaze nk'abakiriya tworohewe bivuye mu kindi kwa kiwacu ngaha mu Burundi nicyo kibazo n'icyumviro narenze se yuko bakora n'imitobe kugira igashika kure.
Murakoze Innocent Nduwimana aduga ku ijambo ikibazo cy'amahinguriro y'imitobe muri iyo micungwe ya mandarine mwimbura duga ku ijambo.
So twebwe urumva ngaho muri uwo mwaka wa mbere twovuga ko jewe maze kuvugana n'intuzeye maze kuvugana n'abashinwa kubera turiko turapanga kuzotora intuzeye ahantu hegereye intuzeye buri site dufise ngaho muri East Africa hambere tuzotangura kwinjiza intuzeye ibimashine bishobora guhingura intuzeye bishobora guhingura intuzeye imitobe canke intuzeye amajuice atandukanye yavuye mu ntuzeye muri mu produce atandukanye twovuga ko bizotangura ngaho rumunge hama rero tuca tugira tuca tutora izindi site dushobora kuzana intuzeye imashine zishobora guhingura ndabizi ko ku bantu bashaka bashaka kubona mu kwezo mashine zikora murashobora kugenda kuri site y'intuzeye iki kibuga cy'ijwi rya Amerika ndaza kumurungikira intuzeye video muko abo bashinwa ibyo bimashine bizoza birahingura intuzeye iyo mitobe muko bizoza birakora. Ukindi kintu zendo shobora kuyongera ko ngaho twebwe turafise twovuga ko twebwe dushaka kuba abambere ngaho kugira ngo intuzeye mandarini zose ntizizoyonekare kubera benshi abakiriya canke abakiriya canke abafinisheri bakunda kuba bafise ikibazo c'intuzeye c'icamo cabo kikabora giti canke kikabura isoko twebwe tuzorumva turiko turapanga mu kazoza cyane cyane ko twebwe tuzobagurira icamwa kugira ngo ntihagire icamwa kizoyonekara cyabo bakiriye canke cy'intuzeye cy'ibyo biti bitandukanye. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke ku kibazo cyabajijwe na umusaza agira ati mbega ko ubutaka butandukanye cyane rwose mu bihugu bifite muri Afrika ibihugu mutora kugira ngo muteremwo izo mandarine n'ibihe muri hweza ubutaka bw'ibihugu bitandukanye.
mu bisanzwe ngaho twebwe nko ndabivuze turakora survey dukoze survey ama survey
survey no kuvuga ko mubanza gutohoza
ego urumva tumaza kuraba mu kwintuze ibintu byose ko bimeze mu kwishere kimeze aho hantu intuze abantu bameze gute byose tumaza kubiraba hama rero tuce tutora ama decision tuce turaba ko intuze ibintu byose ko byoshoboka bijanye na logistic byose urumva nyine ko izo operation azogenda mu buryo uko ni kwene dutangura ko mu bintu byose tutaragenda imbere murakoze.
Hari n'ikindi kibazo umunywanyi yabaje abagira ati mbega ko muvuga ko murima hanyuma hagahera igihe mukamara igihe mutariko murarima ibyo bigenda gute nta gihombo mubonamwo mu gihe ishyiramo ryanyu ritariko rirakora?
Twebwe turaba kure ntiduhaturaba hafi tuhaturaba kure tuhaturaba imyaka 10 imbere tuhaturaba imyaka 20 imbere twebwe tuzoba turihe abakiriya akamaro tuzoba turiko turatanga ku bakiriya mwebwe ngaho banyagihugu bivanye n'intuzeye n'ibintu muhaye mushya mu mubiri bihabikorwa na twebwe bizobamarira iki canke bizobakorera iki ni kuvuga twebwe urumva duhaturaba intuzeye akamaro k'ibintuzeye kiprodu zacu urumva akamaro k'iprodu zacu ni kuvuga nico gituma twebwe duhadi turaba imicungwe ni kuvuga imicungwe cyangwa amamandarini duhadi tera muri site zimwe zimwe cyangwa tuzotera muri site zimwe zimwe cyangwa amantuzeye research duhadi ukora nga muntuze mu mirima itandukanye cyane cyane y'abafenesiri bacu duhadi turaba mandarine cyangwa imicungwe cyangwa produit urumva zifise zikomeye kandi zifise intuzeye vitamine ikwiye cyangwa urumva zishobora kubaho zishobora kuzana umwimbu zishobora kuzana umwimbu ukwiye urumva twavuga ko turiko turaraba intuzeye nakujya ko aborozi baraba inka zikomeye inka zidakomeye urumva ntibazibyaza urumva babyaza intuzeye ibikoko bikomeye kandi bifise inguvu cyangwa bishobora kuba bifise amantuzeye byo cyo bitwa mu cyongereza good genetics rero twebwe duhaturaba intuzeye iproduit nyine cyane cyane zishobora kurahamba.
Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Reka duhe ijambo umunywanyi wacu Mamba. Muraho
turaho neza?
Yego turaho. Muri hehe ga Mamba?
Ndi turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Gisagara ni mu murenge wa Mamba.
Ni byiza cyane rwose duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Murakoze kuduha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma reka mbanze ndashimire umutumirwa mwatumiriye.
Murakoze gushima kandi murakoze kuba muri mu kiganiro cy'ijwi ry'Amerika muri Sanga.
Yego. Hanyuma ibibazo byinshi bagenzi banjye babibajije ariko ndabaza. Halo.
Turakumva.
Ndabaza umunyeshuri akenshi hari abanyeshuri barangiza kwiga bakabura akazi ni iyihe nama bagira nkabo uwo muryango nk'uko watangiwe hari abantu bawutangije ariko hari abavuga ngo natwe dushobora kuwegera ese ushaka kujya muri uwo muryango batangije ni biki yagomba kuba yujuje ese yababona ate? Murakoze
Mamba. Kinga benefisa ni sumba vyose ikibazo cha Mamba.
Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyubajije mu turonka hehe twebwe narashoboye kurungika intuzeye intuzeye email kuri iki kibuga ngaha ndoshobora kubishyira intuzeye information zose ngaha runtuze kuri iki kibuga kugira ngo umuntu wese azoshaka umuntu wese azoshaka kazi cyanke umuntu wese azoshobora gukorana twebye azoshobora kuturu azoshobora kuturungikira message hama rero tuba dufise inkunze turafise aba surface department ijeje uko kwikirana ibyo byose aho ni kwene ndendo ndo bivuga ngaho murakoze
murakoze icyo kibazo kijanye kandi ni kibazo cabajijwe na Simon agira ati mbega abakozi banyu n'abakozi bahoraho n'abakozi bahoraho sinzi ko ashaka kuvuga permanent abakozi babakorera igihe cyose cyane n'abakozi mu hakazi bivuye mu bihe mufise ako kazi ari gutera canke kwimbura
ntuze abakozi twovuga baracankanye bibanye ni position ziriho zirumva izibanye ni position ziriho kandi abakozi abakozi adufise tuzokwama turi urumva tuzokwama dukorana dufashanya mu gihe ntuzeye mu gihe ibikorwa byuzuye no mu gihe ibikorwa biri bikeye gusa muri uwo mwaka uheze iyo mezi aheze urumva twavuga ko twatanguye kandi ntuzeye twavuga ko ibihe byahe intuze gihe cy'intuze cya mandarine n'amantuze n'amaorange yaraheze ubu turikora turagira population frasi yo mwaka udaso urumva turi ko turafashanya kuraba gukora amantu zeye research kuraba ibintu byose aho n'ubu urumva nyene turi ko turafashanya bari ku kazi urumva ariko araraba ibintu byose kugira ngo dupange iyo ntuzeye uwo mwaka uza kugira ngo tuzotangure neza mu bisanzwe urumva ntitwahagaraye urumva turaraba n'ayandi maprodu ariho nimba ari amavoka urumva turayakuramo mu bisanzwe gusa byose bivana n'intuzeye na logistike cyangwa capabilite yo duhaye dukoresha kugira ngo ibyo byose bigende neza kandi twebwe ntitwakwifuza kuva n'abantu twatanguranye cyangwa turi kuturakorana murakoze
murakoze mwavuze ko mwaronse umwimbo utari muke naho utangana n'uko mwari mwawifuje ibintu muriko murashira imbere imigambi muzohindura kugira ngo umwimbo ube mwiza igihe cy'irindi tera yimirije n'iyihe nk'ibyo twakwita mu gifaransa strategie
Isomo kibazo wabuze ngo
mwavuze ko imigambi kuko umwimbo utabaye nkuko mwari mwawifuje mwaronse umwimbo uhagije ariko ntiwari ushemeye cyane rwose nkuko mwabishaka imigambi muri komera fata kugira ngo mu gihe cyiterari zo riri imbere kugira ngo uwo mwimbo uzogende neza uzobe mwinshi cyane rwose ibintu muri komera tegura n'ibihe ibintu muzohindura n'ibihe kufite mwari mwakoze
ikintu tuzotangura ni ntuzeye ku kintu kijanye ni ntuzeye organization ibi yema department yose ikintu cyose tuzogishira ku murongo dutanguye twaragize ikibazo cya organization ama department yari jeje kuraba intuze abakozi n'ibindi hirya no hirya logistique ibyo ngene twagiyemo kandi turabura intuzeye twovuga organization ntiyari imeze neza ikintu turi ko turakora dutangura kare ni kugira organization dupanga ikintu gutangura no guheza ni kwene tuvuga nyine tuzobikora
murakoze hanyuma mu kanya gatoya cyane ngo amasegonda 20 mukora na gute n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi muri ibyo bihugu mu kanya gato minota amasegonda 15
shiramo ikibazo
ndabona kare ka icyo kibazo nibaza ko tuzukigaruka ko ndabona kanya katujanye ndabahaye iminota 15 ariko ndabona ko kanya kagiye nashaka kubashimira cyane rwose kuba mwatuye ako kanya kugira ngo muze mu kiganiro ku radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cyiyongera ku kiganiro mwaduhaye cerekeye umugambi mwari mufise wo kwimbura mandarine mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika cyane cyane Afrika yo mu Moseruko turabashimiye cyane rwose rero turashimiye na ingenieur yadufashe mu ngiya bw'ivyuma tukadufashije turushimiye kandi n'abadufashe kugira nya kiganiro turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.